Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru, makuru, makuru, yaranze inondwi.
Sangwe ikaze tuti namwe bagenzi mu makuru, makuru, yaranze inondwi. Ahanini akaza gushimikira ku makuru yavuzwe ku bijanye n'ikiza cy'umugera wa corona kibonekeje mu bice bitandukanye by'igihugu.
Amakuru na Eddy Claude nini nahazwe.
Ndasubiye kubaha ikaze ndabifuriza n'umunsi w'Imana mwiza. Ibiharuro biguma vyiyongera vy'abandura umugera wa corona mu Burundi. Eka no mu mashure hakaba havugwa ibitigiri vyinshi nko ku seminare yo mu Kanyosha harugwa abarenga 60 bamaze gutogwa ico kiza. Ahandi ni mu bumanuko bw'igihugu mu ntara ya Makamba aho mu makomine amwamwe hamaze gutogwa uyo mugera kubarenga 70 harimo abanyeshuri n'abigisha mu Kayanza naho hakaba hamaze kuboneka ababa 50 Reverien bazikamwe.
Inyuma y'ibipimo vyakozwe ku seminari ntoya yo mu Kanyosha basanze abanyeshuri bagera kuri 60 baranduye ikiza cy'umugera wa corona gushika kuri uyu wa gatanu. Bamwe muri abo banyeshure bo baramaze kujanwa kubavuza mu bitaro. Ku wa kane uheze umuyobozi w'ishure shingiro rya Ruziba ya mbere yaramenyesheje ko hari umunyeshure basanze agwaye inyuma y'ibipimo vyari vyakozwe naho bukeye bwaho yavuye ategekwa kubeshuza ivyo yari yanditse. Mu ntara ya Kayanza bivugwa ko ku munsi wa kane gusa hari hamaze gutogwa abagwayi 34 abandi 15 nabo batogwa ku mutaga wo kuri uyu wa gatanu. Ibipimo byarabandanije inyuma y'umutaga ariko ntitwashoboye kumenya ivyavuye muri ivyo bipimo. Kuri lise y'Imwaro naho abanyeshure bane bari mu bitaro byo mu Kibumbu inyuma yaho batorewe umugera wa corona. Kuri uyu wa gatandatu niho abaganga baje gupima abanyeshure bahuye nabo bagwaye muri lise ya Mwaro. Mu ntara ya Makamba naho nyene haratowe abagwayi bagera kuri 79 mu makomine ya Mabanda, Nyanzarake na Vugizo nkuko byandikwa n'ikinyamakuru Igihe. Muri abo hakaba harimwo abanyeshure n'abigisha bo mu mashure yo muri iyo ntara.
Ku munsi wa gatandatu twavuye tumenya ko abanduye umugera wa corona bashika 34 aribo bamenyekanye muri lise ya Mwaro mu ntara ya Mwaro nyene. Umushikiranganji wa mbere Alengiome Bunyoni mu butumwa yatanze igihe yagendera ibibanza vyo kwipimishirizamwo umugera wa COVID-19 biri mu gisagara ca Bujumbura hari kuri uyu wa gatatu harimwo ko abantu bokubahiriza ingingo zo kwirinda uwo mugera na cane cane kwambara udufukamunwa igihe cose umuntu agiye ahakoranira abantu benshi. Alengiome Bunyoni.
Akamutwe tugira gutera abenegihugu nuko koko basabwe gusubira kuzirikana kandi ataguca ijya n'imwe yuko kwikingira aricyo kintu cya mbere, niyo ntambuka ya mbere umuntu yokora kubera kuvura no kwivuza biravuna kandi birasesaguza. Kandi iyo umuntu akikingiye aba akwegeye n'abandi. Twikingire rero twongere dukingire n'abandi. Hari ingingo zafashwe z'uko abantu babwiriza kwikingira bakambara udupfukamunwa umwanya wose babona ko bakeneye kuja mu bandi bantu benshi. Hari benshi bashaka kwigira ko amadidane, hari bamwe bashaka kwigira ko amadidane, tukuvuga ngo ni benshi. Abo bamwe bashaka kwigira ko amadidane rero nabo twabantu bakujije. Iyo aramutse yiyumvira kugenda mu ruhame rw'abantu ari abantu benshi kuko ni ikinyiri, kuko gandeye ni kuneza yiwe. Ubugira kabiri ni kuneza y'abandi babana, kuneza y'igihugu. Iyo abonye bidakenewe ntareke kujayo.
Iruhande y'inkingo ziherutse gufatwa n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano mu ntumbero yo kurwanya ico kiza hamwe mu ntara, abazirongoye barashizeho ibihano mbere harimo n'amande ashingwa uko bonyene bavyumviriye. Emmanuel Ndashimiye.
Itangazo ryatewe ku gikumu na buramatare w'intara ya Karusi Kariniya Mbarushimana ryerekana ko kuva ku igenekerezo rya 18 kuno kwezi umuntu wese azofatwa ariko arasomana n'uwundi umunyurabo babiri azotangishwa ihadabu ry'amafaranga 1,000 gukaraba iminwe n'isabuni imbere yo kwinjira mu biro bitandukanye. Utavyubahirije azoriha ihadabu y'amafaranga 1,000 nyene. Nayo uwo wese adafise dukoresho to kwikingira ikiza COVID-19 ihadabu y'amafaranga 10,000 nk'uko biri muri iryo tangazo. Munhara ya Rumonge naho buramatari w'iyo ntara Consolateur Nitunga aheruka gufata ingingo ko abagendesha imiduga batambaye agafukamunwa batangishwa amande y'ibihumbi 50 abanyonga amapikipiki bazohanishwa ihadabu y'ibihumbi 200 batambaye agafukamunwa abafise utubare nabo batubahirije ingingo zisabwa cyo kugwanya ikiza COVID-19 bazotangishwa ihadabu y'amafaranga ibihumbi 50 abatwara amakinga nabo batambaye agafukamunwa ihadabu n'ibihumbi 5 by'amarundi ingenzi ziri mu miduga nazo nyene zizotangishwa amande y'ibihumbi 5 umwe wese igihe atambaye agafukamunwa
Yadabu rishigwaho nabajejwe intwaro mu ntumbero yo guhimiriza abanyagihugu bakurikiza amabwiriza ya leta yo kwikingira umugera wa corona yategerezwa kuba rimwe mu gihugu cyose ije bisigurwa n'umushingwa manza Janvier Bigirimana aho abona ko naho abajejwe intwaro bafise uburenganzira bwo guca ihadabu umushingwa manza Janvier Bigirimana ari mu baharanira gateka kazi na muntu mu Burundi asaba afasha Burundi gufasha mu kugwanya ico kiza mu gihugu mu gihe bizwi ku Burundi ta buryo buhanitse mu buvuzi bufise agatera kamo kandi abarundi kugerageza kwirinda no kurinda abandi aho bagendera umushingwa manza Janvier Bigirimana
ariko byo bavyiza ingingo zijanye no kugwanya ico kiza yaba ibyo by'ibihano kubo batabahirije ingingo zafashwe byo bavyiza bibaye bimwe mu gihugu cyose Burundi ni igihugu gito kuburyo ibihano shangingo zo tezo gukurikizwa cyo kimwe kandi zafashwe ari ingingo zisa byo rero tukibaza yuko bakwiye gukomeza wa mugwi kugwego bw'igihugu jeri kugwanya ico kiza kuburyo nibihano bitangwa ko tubahirije ingingo biba ari bihano bikurikizwa cyo kimwe kandi biba bisa narijya abarundi Burundi n'igihugu gito umuntu avuye mu ntara akaja mu yindi ni byiza yuko amenye yuko ateze kubahiriza amabwirizwa amwe amategeko amwe maze abatubahirije mwe n'izo ngingo bakabazi yuko bashobora guhanwa kandi bagahanwa cyo kimwe udashika mu ntara cyangwa mu ikomine ngo utangure kwibaza ngo mbega ingingo ziri muri ino ntara zitandukanye n'izi gute n'ingingo ziri mu ntara umuntu abavuyemo iki nacyo nuko twosaba abasanzwe bafasha Burundi Burundi ni igihugu tuzi ko kidafise amikoro kandi gifise ubuvuzi bukiri inyuma nuko rero boshyiramo ingufu bagafasha Burundi kugira ngo abarundi bashobore kurokoka ari benshi kizana kizobahitane kandi tukasaba yuko n'abarundi bonyene bofata ingingo ku giti cyabo zo kugerageza kwirinda no kurinda kwanduza abandi baba baza barahurira mu mirimo shanki ibindi
uruhara rwa leta mu kwirinda no kwikingira coronavirus ibikishije mu bushikiranganyi bw'amagara y'abantu leta ibwirizwa gushyiraho intumbero zirashe zo kwikingira no kugwanya kiza coronavirus no kuvuga kumenya hakiri kare abiketswe ko boba baranduye kubashyira habonyene mu kurindira ibipimo kwitaho abamaze kwandura gushyiraho ibibanza bigenewe abamaze kwandura bera baganga bakwiye gushyiraho ihanahana ry'amakuru rikwiye hagati y'abegwa n'ikibazo cyo kugwanya coronavirus kugenzura ko ingingo zafashwe zo kwikingira icyo kiza zubahirizwa
ako nakamo ka radio inzamba agateka kawe
ifadikanije na internews ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi
Amakuru makuru yaranze inondwi mu gisata cy'umutekano hari umugabo yishwe mu ijoro ryo ku wa kabiri rishira uwa gatatu mu ikambi y'induta mu gihugu cya Tanzania iyo mpunzi y'umurundi izwi ku izina rya Isa yishwe arashwe abanye bakagiriza igipolisi cya Tanzania ko coba kifisemo uruhara Odasi Nimbona
Amakuru dukura ngaho mu ikambi y'impunzi z'abarundi induta mu gihugu cya Tanzania amenyesha ko uwo mugabo yishwe arashwe n'inkoho yo mu bwoko bwa pistole bamuteye mu ijoro ababanyi bakagiriza igipolisi cya Tanzania ko coba kibifisemo uruhara
bamuteye mu ijoro hariho twavuganye aba hafi yiwe arambwira ko avuganye n'umurinzi asanzwe ararira ikigo cya plani gisanzwe kiri hafi y'ahaba ko yabonye ipikipiki zisanzwe zikoreshwa n'igipolisi izajya akamanganiraho mu nyuma naho yumva havuga induru bagiye kumwica kuko bamwicishije pistoli aramurashe.
Izo mpunzi zivuga kandi ko ubuzima babayemwo buteye ubwoba iyo batishwe bakorerwa amabi atandukanye harimwo gukubitwa n'ubundi bugizi bwa nabi.
Ni ukuvuga ko amakamba acumbikiye impunzi z'abarundi ari muri Tanzania muri ino minsi ari mu bibazo kabisa, ari mu bibazo bijyanye n'uko Tanzania uno munsi icyatemye ibigori impunzi zari zaremye, bijyanye n'uko uno munsi hari uruhinja rw'abantu bahungutse kubera aka gatoki dumine dukorerwa bikaba ngombwa ko bagaruka kubera basanze nta mutekano hari, bariko barabahiga nta uburyo babajyana, imvura nagira bica biracika, amazu menshi arabomoka, abantu nta bufasha na bumwe bariko bararonka, ahubwo n'ubwiye gusaba ubufasha bamubwira ko kwiyandikisha agahunguka. By'ukuri impunzi turi mu kibazo kitoroshe ku buryo bw'uko umuntu ataronka yakira n'ayamira atari abantu bajyariwe n'ubwoba. Abapolisi nabo isaha cumi n'imwe igeze kabisa ukiri ku musozi ni ikibazo kitoroshe, umuntu arakubitwa, umuntu arafungwa.
Basaba HCR ijejwe kubakingira n'igihugu cya Tanzania cyabahaye indaro gukurikiza no kubahiriza amategeko mpuzamakungu akingira impunzi, amakungu nayo akababa hafi kuko nk'uko babivuga ngo uwariwe wese ashobora guhunga biturutse ku mvo zitandukanye.
Twagerageje kurondera kumenya icyo igipolisi canke abarongoye ikambi ya Nduta muri Tanzania babivuga ko ariko ntibyadukundiye. Frederic wambuga inyumvira arongoye runani sefo Arusha ruhikiye mu migambwe itavuga rumwe na leta y'u Burundi yasavye ko leta ya Tanzania nashe bufatanya kugira umutekano w'impunzi wiyongere.
Igihugu cemeye guha uburaro ubuhungiro uyo mpunzi nico co nyene gishobora kuraba umutekano ariko kandi kigafashanya n'iryo shami rya ONU rijejwe impunzi HCR. Abo ntibabwizwa kumvikana mu impunzi kagira amahoro nk'uko amategeko abivuga. Nacyo gituma dusaba abantu bose barabwa n'amategeko bakurikirana gukurikirana icyo kibazo kugira ngo abarundi be kuma bicwa nk'uko umenga ntibagira ikibaraba. Twarumvise ejo bundi urwego rujejwe icyo kibazo muri Union Africaine bandikira Tanzania kugira ngo bakurikirane ikibazo cy'impunzi z'abarundi na cyane cyane cyo kuzisubiza inyuma ku nguvu. Ubu rero hani kurya handurukiyemo umutekano wabo, rero umutekano wabo ni ikibazo gihambaye cyane. Ubu rero ahubwo hasigaye yuko haboneka umuryango, uwo muryango w'uwo muntu witwarira ukaronde ukitwara mu masentare bakamenya abantu bishe uwo muntu abaribo kandi bamenyekanye bagahanwa hisunzwe amategeko. Murazi yuko byerekeye umutekano hariho abatanzania na bunyere badurumbanya izo mpunzi, hariho imbonerakuri zazigize impunzi zikadurumbanya umutekano w'impunzi. Ibyo byose ni ibintu bigurizwa kuja habona kugira ngo impunzi z'abarundi zongera muri Tanzania zigira amahoro.
Mukurangiza no makuru makuru twabateguriye mu gisata cy'intwari bereye wahora ari umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Regide Zosimeo habona Imana yaragenywe na Evariste Ndayishimiye mu mabanga mashasha y'umuyobozi ajeje w'imigambi amasoko ntangaguvu ubutare n'uburaro ishyirahamwe rero Olicom rirwanya igiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta rikaba ryiyamiriza igenwa ry'uwo muyobozi Simeo habona Imana kubera aheruka kunegurwa n'umukuru w'igihugu kuba yaratembeje ikigega cy'ishyirahamwe Regide Zo. Gabriel Fira arongoye iryo shyirahamwe Olicom agasaba nyabunako uwo Simeo habona Imana yohanwa aho gushimirwa kandi uwo nyene yamugenye ariwe yaheruka kumunegura. Gabriel Fira
umuntu aravye amajambo umukuru w'igihugu yashikirije aho aheruka kugira ikiganiro n'abanyagihugu, murabona ko atanu kwezi kurahera shikira nganje wa mbere nawe amukorera mu ngata avuga nkuko nyene yuko muri Regide Zo uhereye ku muyobozi mukuru ugashika ku muplano bose ari abasuma rero twebwe tukibona iri tegeko ry'umukuru w'igihugu decree twubwa mbere byaratugoye kumva twabona ko mengo nkeka ubwa mbere bihenze bwa kabiri utekibaza yuko aramazina yoba yitiranwa mugabo tumaze kuronderesha tugashakashaka twasanze mu byukuri ari Simeo yahora arongoye Regidezu tubona yuko impingi kiri ndende cyane aho umukuru w'igihugu ashobora kuvuga ibintu nk'ivyo yavuze atanu kwezi kurahera wa muntu nyene bagaca bamuduza ku rugero rwo hejuru cyane bitashobora gusigurika
ari naho duce dusozera makuru yaranze inondwi kuri radio yanyu Radio Inzamba gateka kawe mugira amahoro n'umutekano mu banyu no mu byanyu na hejo
Edi Claude nini na hatwe
ngiye Inzamba
Inzambira samirana
amakuru yaranze inondwi.